y'amatora umugwiseni urusha yategura gushika uyu munsi tuvugana nta muntu aratubwira ko ayo matora atazoba kandi abavuga bati ntituyifuza canke ntabe ibyo biri muri bya byiyumviro bitandukanye biranga igihugu cyamaze kwinjira muri demokarasi. Uyu munsi rero tuvuga tuti turiko turakora umugwiseni niwo murimo washinzwe n'inzego z'igihugu twebwe turonse ikirangaminsi gishasha n'ubu turi ku kazi imirimo irabandanya dutegura ayo matora kuko abarundi benshi barayifuza.
Hari ikibazo Moshe Pierre Claverenda ndayicariye c'abategetsi babiri bari muri uyo murwi bavuyemwo abatavuga rumwe na leta bakaba bavuga ko umurwi seni udafite uburenganzira bwo kubandanya umurimo wawo muri iki gihe abo bategetsi basa n'abatakiri muri uyo murwi mu bivuga ko iki
abanyepolitike bavuga ibyo basa n'abibagira ko niyo muri leta hasohotse abashikiranganji babiri leta ntikihagarara ahubwo inzego zari zarashizeho abo ba mbere bagiye nizo nzego zica zitegura gusubiriza abo bagiye abo batanga imihoho. Ariko hari inkuru ihambaye nashaka kugushikiriza shikiriza bumviriza iradiyo ndiko ndavugira ko ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatanu ariko rusama umukuru w'igihugu yarahinduye ingingo zimwe zimwe zerekana ingene umugwiseni utunganije n'ingene ukora. Iyo ngingo cane cane ni ngingo ya 11 ivuga ko hari abantu batatu bashobora gufata ingingo. Abantu benshi bari bazi kumva amategeko ya kera kubera badakurikira iyo ngingo y'umukuru w'igihugu yarafashe inzira kugira umugwiseni ugume ukora. Ibyo nibyo umukuru w'igihugu ashinzwe kugira inzego z'igihugu zigume zikora.
Muri iki gihe hariho amashyirahamwe atari make yatangaje ko atazoja mu gikorwa cyo gucungera amatora. Mu gihe mukoresha aya matora ivyo vamwo vyo kwemerwa na bose, hari abatariko baragenduza ngo ariko atabusuma bo bamwe.
Ngira nkubwire ko mu mwanya hari abavuga bati twebwe turavuye mu murimo wo kurorera amatora. Ishyirahamwe mpuzamakungu Nations Unies yoyo iguma igwiza igitigiri cabaza kurorera mu gihugu hagati abarundi cyane cyane. Amashyirahamwe adaharanira igiciro bya politike aguma dusaba ibipapuro lettre d'accréditation kugira ngo bitegure kurorera ayo matora. Aha rero ni ukubwira nti nibareme bamwe bagiye abandi baza ku bwinshi cyane cyane abarundi kuko nibo bazi ibyo dukeneye gusumba. Hanyuma kubera umenyesha makuru ukorera mu iradiyo ihambaye ngira ndakubwire ko hari n'ibihugu atamurorerezi n'umwe ajamwo inzego zigatogwa inzego zigakora inzego zikarahira. Aha rero twebwe mu Burundi twari twavuze tuti abifuza bose nibaze bwabakuyemo akarenge kubera iki cyangwa ikindi ubabwira uti iyo ni ngingo yanyu mwafashe. Mugabo ndakubwire ko mu Burundi abarorerezi n'ubu turiko turaha amakete yo kororera ari benshi ari abarundi n'abarundi kazi n'abo mu mahanga. Ngira nkubwire ko nk'ubu tumaze guha ibipapuro AWEPA baba nshingamateka biburaya abaserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU benshi ahubwo bongereje n'igitigiri n'abaserukira amadini atandukanye mu gihugu cacu. Kuri icyo kibazo rero twebwe nta mpungenge dufise.
Mu gusozera kandi mu kanya gatoye ikibazo c'abarundi bahunze igihugu muri iki gihe babo bazoshobora gutora canke muribaza ko bazoba bamaze gutahuka.
Abarundi baba bahungiye mu bihugu twegeranye birimo n'akaro karere umugwiseni wifuza ubwa mbere ko botahuka. Turabyifuza n'abarundi bariyandikishije twifuza ko batora bagataha bagatora kuko ijwi ryabo turarikeneye demokrasi irarikeneye icyakabiri no kugira nuko naho bitavugwa byovyo hari abarundi batari bake bagiye mu Rwanda bariko baragaruka bagiye muri Tanzania bariko baragaruka bagiye muri Kongo bariko baragaruka ariko ibyo byiza ntibivugwa ku isi bivugwa ni bibi nibisa nabi mugabagarutse ntibavugwa kuko baje guhinyuza ibitigiri byinshi baguma baduza yuko abarundi bari hanze baguma baba benshi jewe ndi Bujumbura ndakubwiye ndi ndaza batari bake bari bagiye mu Rwanda bariko baratahuka i Bujumbura batubavuga bati ubuzima bwaho ntibworoshe twahunze tutazi ibyari biturindiriye iyo tugiye.
Pierre Claver Ndayicariye umukuru murwi ugihugu Seni ujejwe gutunganya amatora mu Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
murakoze cyane Frederic.